Yimuva ni Radio Ijwi rya Amerika. Ndabaramukije nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongera ndabaha ikaze makuru y'uno mwanya mushikirizwa na Jewe Diane Nahazwe zimezime mu ngingo nkuru nkuru ziyagize.
Nama evaluasyo twakora nk'imwe twagukora nka zitatu nduci ugereranya n'ubwo bukene bw'impapuro zisanzwe zihari abandi baranota manote mbwa nk'uto ugira tuzoyaronke byasa nk'uko tuyaronka tube tuturayiga mbwa nk'uto tuzoyaronka dutebye.
Inumwe mu banyeshuri bagendana ubumuga bwo kutabona neza ku ishuri ryitiriwe umugabekazi w'ubwitonzi mu gisagara cha Gitega avuga ko intambamyi zo guhangana n'ikibazo cha leta gitanga uburenganzira bwo kuja mu mwaka w'icumi gitegekanijwe kwa kabiri uza mu gihugu cyose cy'u Burundi zikiri zose. Turaza kwigaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Nongere ndabahikazi ku munsi wa kabiri w'indwiza mu Burundi niho bitegekanijwe ko abanyeshuri mu myaka y'icenda y'ishure nshingiro bazokora ikibazo kibaho uburenganzira bwo kuja mu mwaka w'icumi mu ntara ya Gitega. Abanyeshuri bagendana ubumuga bwo kutabona neza ku ishure ryitiriwe umugabekazi w'ubwitonzi riri mu gisagara cha Gitega hagati mu gihugu bavuga ko bafise ibibazo byinshi bibatuma badashobora kwitegura neza ico kibazo. Bimwe muri vyo ni kenagi ibikoresho vyagenewe abagendana ubumuga bwo kutabona. Umunyamakuru wacu Fidel Antoine Nsabimana atugira ivyinshi ku ino nkuru.
Abanyeshuri bagendana ubumuga bwo kutabona biga mu masomero amwe n'abandi bana babona ni mu ntumbero y'umugambi w'uburezi budakumira bise education inclusive mu rurimi rw'igifaransa. Ishuri ryisumbuye ryitiriwe umugabekazi w'ubwitonzi lycée Notre Dame de la Sagesse ryahora ryitwa Senede mu gisagara cya Gitega niryo ryari ryatowe nk'ishuri ryogeragerezamo uwo mugambi ririmo abana 31 bagendana ubumuga we n'ubwo. Abanyeshuri ba mbere barangije igice cy'amashuri shingiro bita fundamental mu ndwiza niho bazoko kibazo cha leta kibaho uburenganzira bwo kubandanya ikindi gice cy'amashuri yisumbuye. Abanyeshuri bavuga ko ari kibazo guhiganwa n'abanyeshuri badafite ubumuga bwo kutabona kuko umwaka wagiye urarangwa no kuri impapuro zidasanzwe zikoreshwa n'abatabona mu kwimura ivyigwa. Aba ni bamwe muri abo baregwa bagendana ubumuga bwo kutabona biteguriye gukora ikibazo kirangiza igice cy'amashuri shingiro.
Nimeze kuri impapuro tugira ko amayoseri ataratangura hano na ma interrogation amwe tutakoze byatanguye kera nuvuga ko igice gitanguye haciye umwanya muto cyatiratangura guhera amayoseri tubari yarangije barandarati gitatu rayakora mwama nk'ama interrogation na manote vraiment na manote mesh de d'office amanote gen tuzo yaronka bako baragerageza nyine kuntu abajeje kudufasha kuyandika bo bigenza uko no mu gukora aya ma interrogation nk'ama evaluation twakora nk'imwe twagukora nka zitatu basha bamultiplya nk'iyo nyene ibintu bikagenda uko nduci ugereranya n'ubwo bukene bw'impapuro zisanzwe zihari nk'uturaza tukagira ikute gusa ku matwi abandi baranota manote mbwa nk'uto ugira tuzoyaronke byasa nk'uko tuyaronka tube tuturayiga mbwa nk'uto tuzoyaronka dutebye.
Abo banyeshuri bavuga ko hari n'ibibazo badakora kubera ico kibazo co kubura impapuro.
Kenshi iyo bageze gukora ama interrogation twebwe turorera mu bandi gucyo ntidukora iyo bishitse naho zikaboneka duke iyo biyarangije ngo dukore ucusanga quantité y'amanota bayo menshi cyane ugacusanga turiko turiga ukoresheje ubucoke bwinshi cyane kandi aho nyene ugacusanga uriko urakorera guhomba. Yego.
Abanyeshuri bagendana bene ubwo bumuga barafite ico basaba.
Twebwe ico dusaba ababijejwe nuko bo bitunyarukiriza ko urabona umwanya ni mutoya ikibazo cha konkuru kiregereje mu gihe tutarosa amanote imbere y'igihe nk'abandi ngo turonke umwanya ngo tuyige urumva yuko consequences zizosha zishika mu gihe cha konkuru zizosha ziba.
Abigisha bafasha abanyeshuri mu guhindura ivyigwa vyanditse mu nyandiko isanzwe bakabishira mu nyandiko zisiguritse kubatabona baremeza kwabo bagendana ubumuga bafite ikibazo kidasanzwe kubera ikenagi impapuro. Abo bigisha baremeza ko bamashikirije ico kibazo kuko hari n'igihe barinda gukoresha impapuro zamaze gukora bigatuma abo batabona badataura neza kuko ziba zaramaze gutobagugwa inshuro nyinshi. Patrice Kubo Elia arongoye ishuri ryitiriwe umugabekazi w'ubwitonzi avuga ko ico kibazo kibazo kizwi urwego rumukurira ko wewe atacafisa kivuga ko Deni Nduwimana rongo intara y'Indero ya Gitega twamurondeye aritaba telefone yiwe tumaze kumwidondora yaciye aducira ki telefone Juma Duarud umuvugizi w'ubushikiranganje bw'Indero twamurondeye ugira ngo agire ico avuga kuri ico kibazo ariko nitwashoboye kumuronka Igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya America
Fidel tukiri kuri ico kibazo kizokogwa mu ndwiza twobwira abatwumviza ko mu ntara ya Cibito kiri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi abanyeshure baho bemeza ko biteguriye cyane ico kibazo yamara ahubwo wabwo kutazoronka amanota shemeye nibwo se bivuye ku ntonde z'ivyigwa batarashobora guheza neza Evariste Nzikobanya nka yanyarukiye mu Cibito ke adutegura ino nkuru
Bamwe mu bayobozi bayo mashure mu ntara Cibitoke bafise amakenga ku mwimbo kubera hari vyigwa bitarangiye gutangwa Cizo Juvenal arongoye Ecofo ya munyeka ya kabiri ku mugwa mukuru w'intara Cibitoke arasigura icabitumye
mu kujitegurira twabanje kuraho ko programme zahetse nubwo duvise kerekera kine ku discipline amwe amwe ya science technology nkatise nishobora kwigishwa neza n'abari mu badafise qualification ikwiye kora nta numwe yagize muri kaminuza sofeje we nyine mu directeur mugabo kubera yuko abanyeshuri badakunda kwitaba neza amatese ari hatuye neza cyane icyo mbona result ego hamwe abanyeshuri bitavye barabitora abatitaba n'abatariregiri yero usanga vraiment no kuri bibananira risite nishobora kuba nziza cyane gusa
abanyeshuri bo mu myaka y'icenda nabo nyene baremeza ko ari ntonde zivyigwa batabonye mu ishure niragira mediatrice na nkunda bagenzi Samson biga mu mwaka w'icenda bavuga ko naho biruko biteguye gukora ikibazo ca leta
aragerageje umwe turabirangiza gusa hariho bike bike tutagiye turangiza cyongereza science technology gusa haske mu hamariso make make
ikibazo ca leta twebwe tuciteguriye neza ko kizoza kose kimeze turi zya ko tuzokikora kandi tuzobitora ari ivyo twashoboye kugira ko tukiga ivyo nibatubitubaze tuzobitora akabaho nibindi twashoboye kumana
iruhande yabo harabananiwe mu myaka y'icumi mu mwaka uheze uno mwaka bariyandikishije biteguye kwipima aho ni mu gihe biteguriye muhira Ndagijimana Rodrigue numwe muri abo yishira maboko y'Imana akidogera leta kubona tatacho yabafashije kugira bitegure nkawo mu myaka y'icenda
naho nashwe kuronka amahirwe leta ngiduha amahirwe kujya gusubira kwiga kandi mu ishure urumva twagereje kwiyungunga nyene turabe ico twakora nyumva nyene no kurinda turabe cy'Imana yokora naho tutashwe kuronka amahirwe yo kujya kwiga mu ishure nk'abandi wabona haje twanze tunanirwa turi mu ishure ubu kuba woshobora kwiyumvira ngo woshobora gutora ikibazo sampulsa biragoye cyane kwe kwasabye leta yuko yoshobora kutugirira amahigwe yanyu mikadushira nko mu ishuri natwe tukakurikirana ivyigwa nabandi banyeshuri bagenzi bacu mugabe ntwashoye kudukundira kuva muhira uhita ujya gukora ikibazo utagiye kwiga mu bandi ibintu cyane rusanga bigoye umva nishakira nyo kuvuga ati Imana gusa n'ivyo je imbere ukazokora ivyo Imana iguhaye
umuyobozi w'inyigisho mu ntara Cibitoke nawe nyine naremeza ku cigwa cha science technology haraho kitarangiye kwigishwa Ejide Ngendambizi avuga ariko ko imyiteguro yo gukora ico kibazo iri kwigenda neza mu by'ubuhinga.
Miseze bari mu ma repetitive test d'entraînement batuvugana kiretse usanga ataraheza neza. Heshe amazi kuheza amuntu biza byose byateguwe masantre atunganijwe ashika 23 n'abapolisi bazogi cungera umutekano haba ku masantre mu ideseye bazokerekeza bose hamwe barashikijana
Ejide Ngendambizi arongoye igisata c'Indero mu ntara Cibitoke aterakama abanyeshure kuzokorana umutima munda ikibazo ca leta co ku munsi wa kabiri w'indwiza agasigura ko ari ikibazo nk'ibindi abanyeshure ibihumbi bitandatu bagizwe nabo mu myaka y'icenda nabo mu y'icumi batatu ikibazo co mu mwaka uheze niho bitezwe ku rwego rw'intara ya Cibitoke muri ico kibazo Evariste Nzikobanya nka mu ntara Cibitoke ku bwijwi rya America
Chuti z'ijwi rya America uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 nukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
turabandanya n'amakuru twabateguriye kuno wa gatatu numunsi mpuzamakungu hari wabatanga amaraso umunsi rero ushitse mu gihe Burundi butarubahiriza ibitigiri byashinzwe n'ishamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS ibyo bitigiri bigategekanya udusaho 10 tw'amaraso ko dutegerezwa gutanga ku bantu batarenga igihumbi umunyamakuru wacu Fidelite ishatse niwe tubazino nkuru
Muntara Bujumbura mwikomeye ya Mutimbuzi ni wahimbarijwe umunsi mpuzamakungu hariwe abatanga amaraso Jean Bosco ndwarugira arongo higo sentes kejo kigera ni gucyorora amaraso ashimwa ko batanga amaraso biyongera ku mwaka utashe
amaraso abarundi barijukiye kuyatanga mwakarorero mwaka 2015 paregeranije amaraso ashika 60,034 ariko turaheza tukayapima hari amaraso dusanga ahwaye tukayigiza inyuma kuko ntizegeze gutanga amaraso agwaye muri ico gihe twarashikanye 60,060 ku mwaka wose twahaye abanyagihugu bayakeneye mu bitaro bitandukanye umwaka w'2016 umwaka uheze twarateratiranje dusanga twararonse amaraso ashika 74,000 n'ibindi ubu rero muri kino gice ca mbere twatumaze gukoranya ubusaho gushika 2,023 n'ibindi murumva mugwije na kane yuko tuzaba turenza hafi 2,080
Na ibitigiri by'abatanga amaraso vyiyongera uko umwaka utashe umwunganizi w'umushikiranganje w'amagara y'abantu muganga Joseline Sanze Rugeze ijambo yashikirije amenyesheje ko Burundi butarashaka ku bitigiri bitekanijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu gitamagara y'abantu OMS
Ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS bisaba ko kugira dushobore kuronka amaraso akwiye dutegerezwa kuronka udusaho 10 ku bantu 1,000 ku mwaka ni ukuvuga ko mu Burundi tutarashika ku rugo rugero kuko turacyari kudusaho dutandatu gusa ku bantu 1,000
kuri uyu munsi mpuzamakungu hariwe abatanga amaraso hari hatunganije ibikorwa byo kwegeranya amaraso abanyagihugu mu ntara ya Bujumbura barenga 110 bitavye ako kamo muri bo abaganye n'ijwi rya Amerika bahamagarira abarundi bagenzi babo kwijukira gutanga amaraso
bwa mbere nitwa Birangwe Jean Berkimas maze gutanga amaraso inshuro 12 ndetse n'uyu munsi nongeye ko inshuro imwe zose hamwe urumva ko hari inshuro 13
Ubushirangaje bw'amagara y'abantu mu Burundi burahimiriza abanyagihugu guhurumbira gutanga amaraso narigemo hano mango akenewe cyane cyane biturutse ku ndwara ya malaria igisibije mu gihugu aho rero amaraso natangwa n'uwo wese kuyatanga bisabwa ko aba ari hagati y'imyaka 17-35 akongera agapima ibiro biva kuri 50 kuduga naye ibigo byo kwegeranya amaraso byakwiragiye mu gihugu nko mu gisagara cya Bujumbura hamwe n'umuntu arazashi bitoke Ngozi Gitega na Bururi Ibujumbura Fidelite ishatse ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidelite ishatse mubandanya mumviriza ijwi rya Amerika mushobora kutwumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com mukanya duce tubandaniza ku kiganiro ntorere kazoza.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza naliko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
Eka ninyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
Mugitegurirwa na studio Ijambo
Nurere kazoza
Nurere kazoza
Jerome Niyonzima ndabaha ikaze bakunzi b'ikiyago cha politike Nurere kazoza Muri baza muti mbego no munsi Nurere kazoza tugiye kuyaga ibiki inyishu ni mukanyide
Nurere kazoza
Nurere kazoza
Hari kwa 28 myandagaro mwaka w'ibihumbi 2000 amasezerano yo kugarukana amahoro no kunywanisha barundi atewe kigikumu yarusha muri Tanzania no munsi dushimye kugaruka kurabira hamwe amasezerano yarusha ico yamariye abarundi turarabira hamwe kandi nimba hari akanenge uno munsi tuyanegura canke nimba yo bakenewe uno munsi canke atagikenewe abatumire tubirabira hamwe ni babiri Pasteri Habimana numukuru w'umugambwe FNL iragijyaga hutu numutumire muri kino kiganiro ndakuramukije
ndabaramukije nyakubaha Jerome
sango muri kino kiganiro
urakoze cyane kuko mare mwaraduhaya akato mugabo kuri ntugutsindwa
urakoze ubu ni mutumire ni honorable Phineas Nigaba numuvugizi w'umugambwe Sawanya Frodef honorable mwaramutse
amahoro neza
sango muri kino kiganiro
ego nacho turabashimiye kandi turaramukije n'abarundi n'abandi mu bindi bigore kubera kumviriza
urakoze reka nchemperi wawe nyene uno munsi twovuga ko arusha yamaziki mu majambo make
amasezerano yarusha n'amasezerano yakoze ibintu bihambaye ngahambwe gucyacu cy'u Burundi bimwe bimwe twoshobora kuvuga ni nkuko arusha yagarukanye umwizero hagati y'abarundi abarundi bari bamaze igihe bari mu njyane za moko mu njyane za politike mu njyane z'intara arusha yatumye ibyo bintu bihava abantu basubira kuba kubona ko ari Burundi bose arusha yaratumye inzego z'umutekano zitunganya gushasha aho bavuga ubwa mbere ko zari inzego ziharijemwo ubwoko bw'abatutsi ariko arusha yatumye habaho 50 ku bahutu na 50 ku batutsi aho ni mu gisirikare mu gipolisi no munze no bajejwe iperereza arusha yaratumye Burundi busubira kwizegwa mwibuke bwigizego n'amakungu mwibuke aho twa Burundi inyuma arusha bwarahebewe amadeni atari make amadeni Burundi bwari bufise bake bavuga ati aba bantu ko bagiye kunzira nziza yikumvikana n'amadeni bari batwatubafite bari badufitiye turayahebye arusha yaratumye habaho isabikanya y'ubutegetsi ahano bivuga kuko biciye mu matora kuko urabizigira ntundi ngene zipangwa ntabahutu batanu bakurikirana ntabagabo batanu bakurikirana ntabahutu batatu bakurikirana ateze kujamo n'abakenyezi mu bantu bane ba mbere ibyo byose byavuye iyo arusha kugira ngo abarundi basubire kubona kuko bose bafize icyo bamara mu gihugu arusha yaratumye hatunganywa imigambi mikuru yo kurwanya ubukene ahantu ubutanga karorero kimwe twita CSLP 1 na 2 tukavuga na cyane na wa mugambi w'igihugu kugwa strategie nationale de bonne gouvernance mugambi mukuru w'igihugu intwari bereye ibyo byose rero kuri jewe mbona ati byari ibintu byiza cyane arusha yari yatuzaniye uretse ko turi ko turabona mu kino gihugu ko turasubira inyuma ariko arusha mu ntumbero yayo tubona ko cyari ikintu kiza cyane cyagizanye umwizero mu Barundi kandi ari ikintu twobana dufatira ko
cyari turaza kugaruka ko kumbure turabe ibyo bintu gira uti byasubiye inyuma ariko mbanze mpindukire kwa Pastor Habimana aravuze arusha icyo yamaze kumbure nawe Pastor Habimana uremeza ko arusha hari ibyo yamaze
arusha tuyifata ko ibintu bibiri icyo yamaze cyambere nuko nguko mugenzi yabivuze aho gose je turi kumwe nuko yatumye umuja w'ibinje na bitanu yitwa umuhutu umwana w'umuhutu aduga agashika ku meza akicara na shebuja umututsi ibinje na bitanu bakicara bakaganira bagafunga ijambo rimwe iryo jambo bafunze nuko no musi muri igihugu cy'u Burundi abahutu abatutsi n'abatwa baranywanye naho harabagenda bavuga ngo mama genocide mama ibiki arusha yarafaje kuri icyo kintu kuko nta mututsi yisha coba kucyavuga nta muhutu nta mutwa
uti arusha yakuyubuja
kuko yarafashije kugira ngo muhutu nawe yivuze aje aho hose yavuze wose kwa hazi mu biti mu gisoda mu biki
n'icyambere
icyakabiri arusha yafashije gihambaye nuko mu byavuyeyo havuyeyo severe nahitarakora
irakora
havayo oya umugabo w'umushimira kukikugaheje kurangura ntugashima umuntu agitangura igikogwa gusa hari hamategeko bazogendera ko turayazi bazoyarangura kuriya urabyumva yuko severe nzoyemera ari uko jewe nagwanye nafashe ikigwanisho kuko narenganijwe legitime defense nki defender nabuze gitabara numusurizina bazotwicarika hamwe nabo twagwanya anshatse kuvuga ibintu bibiri saba tusi twagwanye n'umwana w'umututsi kuko yaturengana saba hutu bagwanye hagwanye oya ntabwo ari hutu bose bafashe ibigwanisho ngo baje ku rugamba mugabo byarabashegeshe bose bakabona yuko ibyari bihari bitagenda neza urero Severe kugira ngo umbwire uti yakoze neza nuko legitime defense
Severe wa mugwe gushira habona kuri no kunywa n'ishabarundi
uzoshe hamwe kuri ati nyamara aba bari bararenganijwe bafashe ibigwanisho arusha imaze kubahuza barabona bicana ku meza isentebe iri kwirakora urabona
uyu mugwi w'igihugu jeje gutatura amatati y'amatungo
ego urabona ibyo maze kurangura navuze umwe buri hagati y'abahutu n'abatutsi n'abatwa uno munsi nta wanjya wangura Jerome urumututsi ndumuhutu twabonye ko twaramukanije ngaha ati pasteur wa muhutu we nanga twamututsi we icyo nticyavugwa icyo nicyo kiduhesha gateka imbere y'isi uri mugufi ndi muremure uri inzobe ndirabura ntindishwa mugabo tugiye mu moko kuko hari hakantu ko gushaka kwibanira mu moko usanga bibyo uri bibazo ikiro ni kiza cyarusha
uti cyo ni kiza cyane
mugabo arusha ntayo hari ikindi kintu yakoze kitari kiza umutama yabivuze
reka mbere cyo tukija ko aho nyene ico mu
ndayikemwa umutama yakivuze kandi yavuze ukuri n'ukuri uti mu gisoda ariho senkani pulusa kuri senkani pulusa zaba uto ndabatuye
50%
ego 60%
ibyo sivyo none ibyo yavuze sivyo re
kandi avuze ko ari ibyo
nivyo
inyicyo nkimwe arusha jewe yuko muri constitution
uyinegura ko yanganishije abahutu n'abatutsi mu gisirikare
muri constitution yavuye arusha none nshaka kumbwira yuko abahutu n'abatutsi Burundi koko Jerome vugisha ukuri ari amanga koko ubu ngubu washize ku meza kw'abatutsi ari senkani pulusa abahutu senkani pulusa oya ko bitari uko nguko rero arusha ko kantu abahutu kugira nabikubwiye
akura kayikema
kugira nabikubwiye ko arusha abahutu bagiyeyo ibyo bita jeset iprona yabafenias jeset ego mpardon yo fenias mbabarira mbabarira fenias mbabarira urabinubusaza
yaraciye
ubimpurira mu bingo frodebu naratoye nuzo nanturwa naratoye president dadaye bacha bamukubita ku buhomba naramutoye mugabo frodebu naritoye ngi akose ndumu frodebu
ya bafenias
ego sinumu frodebu ariko urumva icyo giye twagwanira iki kwikura muri bwabuja tumaze natwe kuja habona tugatora mu president atuvugire adukure mu buja warabonye ko nta meza atanu bamuhaye nta nane
ukiri cyikema
icyo ndayikema rero ngiye kinyakuba nuko arusha bo tubaje bavuga ati imyinja na bitanu basha duhutwo abatutsi bati aho ubugabo bwamye nuze metonde reserve
tushize ko
akangonongono kuki mutwaka ibyacu
bati ntitunyuzwe
rero aho ngaho ncambo na yuko arusha naha ramasezerano basinye ariko uruhande gwiza ariko n'uruhande rutari gwiza twosubiramo tugakosora twatose
utugo ruhande gukunganisha igisi abahutu n'abatutsi mu gisirikare ni rubi
tubanza kumvikana mbe abatutsi ni bangahe mbe abatwa ni bangahe bo byatango ni copte umuntu amazi gukopta araguha chance gakwima abona abatwa kandi bo nkehwa none abahutu bo ni bangahe muri ico gihe ko hari havuye iziri ya koro za arusha zikazi Burundi zishitse Burundi zabwirwa gushirwa imbere y'abarundi abarundi bose bakaziga ko bati icyo dushira muri constitution kihe iremeza kutugabura mu moko mugabo ntitwerekaho moko uburinganire bwayo umva ko nagahazemo arusha iremera ati nyamara bahibi nabibi mugabo ntitubwira ati nyamara ngo tubone ahantu hazati nyamara abahutu banganuku abatutsi banganuku abatwa banganuku nge ntanga inyishu zibire inyishu ya mbere nuko tumenya ubwoko bumwe bungana iki ubundi bungana iki ko rero byanse yuko tubiringaniza mu buringanire bwa moko mugabo mu gutora mwisandugu Jerome Torijwe Venias ijwi Habimana ijwi sibyo reka rero tubigabure 10 million dabita babarundi ubutunzi bw'abarundi ni bwaza gaburira imiliyoni 10 icyo gihe nta muhutu nta mututsi nta mutwa nta kota etinike
nsubire kwa honorable Fenias Habimana amaze kuvuga ikintu anegura arusha wewe nta kintu nakimwe unegura arusha muri imyaka 16 yeze
jewe uko arusha nababwiye yazanye ibintu byiza
byiza urabye nibwirizwa nshingiye tugira ku uyu munsi ni Arusha ari byaye urumva rero byinshi nibizi cyo negura gusa jewe nuko harabuze ugwego gwo kurikiranwa neza ishigwa mu ngiro bivyare byasezeranywe ni kuvuga Arusha ni nk'umwana yavutse hamhageze kuba murera ngakure uwo muntu kumurera arabura kuko nico gituma ari ibintu bimwe bimwe bamwe birabishira uhanda abandi bikirabishira uhanda kuko bitaje bishirwa mu ngiro wibuke ko makaski wa mukenyezi w'umunyamerika w'umunyamerika arika kuri karenge bijya mu ngiro hanini ni nabyo yoba yanazize rero ikintu kuko baratagisizeho kugira ngo kijeho gikurikirane neza ku munsi ku munsi ubwo
ruraba ishigwa mu ngiro
y'amasezerano iyi bikakurira ku munsi ku munsi iki ni kintu gihambaye mbona cyabuze kiko gituma dusubira inyuma ariko nibaza ko nubwo bimeze gucyo abantu barashobora kwicara bakaraba utunenge twaba turimwo mugabo ntiyicara umugumi kuko urabona ibyubu byeze ngo bajya ntibarimwo ngo bajya ntibibaraba ukamengo mu Burundi hariho nyagupfana nyagukira aya masezerano ya politiki abanye politike rero bategereza kuba bahari bose kugira ngo mu kuyasuzuma neza barabe bose babe bahari nibazovuye ngo bajya ngo bari mu opposition ntibakenewe ubu nibyo byeze ngo bajya ngo nubwo batoza ngo tuzobandanye
Nturere kazoza
Icho chari gite chambere, aho twariko turabira hamwe n'abatumire, icho bashima mu masezerano y'amahoro y'Arusha, n'icho banegura. Mu gice kizokurikira, tuzobabira hamwe ku bwabo ibikwiye guhinyanyugwa, kugira ngo amasezerano y'Arusha amaze imyaka 16 abere urukiza abarundi bose atamwana n'ikinono. Reka nkengurukire abatumire twari kumwe, Pasteur Habimana arongoye umugambwe FNL iragijyaga uturemi, nshimire kandi na Honorable Phineas Nigaba umuvugizi w'umugambwe sawanya Frodebu Jerome Niyonzima nongere nkengurukira namwe gwe mwaduteze yompi nti muroranirwe mu banki no mu vyanyu naho butaha
cyari kiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo
Nuko rero nchuti bakunzi b'ijuri ry'America turiko dusa nk'abasozera ibiganiro tubafitiye muri uno mwanya ariko imbere yuko duhana gahindukira ndabwire muri make ku leta y'u Burundi menyesha ko izo kwitaba inama igira 35 y'igisata ca ONU kijejwa gateka kazi na muntu yatanguye kwigenekerezo rya gatandatu rya kuno kwezi kwa gatandatu ikazohera kwigenekerezo rya 2023 aho bukera umugwi mpuzamakungu wigenga ujejwa amatohoza yuko ivya gateka kazi na muntu vyifashe mu Burundi uzoshikiriza icegeranyo cawo c'imfata kibanza naho rero leta y'u Burundi yemeje ko izokwitabira iyo nama umushikiranganje yajejwa gateka kazi na muntu yemeza ko intumwa za leta zitazokwisi gura kuri ico cegeranyo c'umugwi w'abahinga wakoze kumabi yakozwe mu Burundi kuva mwaka w'2015 Martin Ivyabandi asigura ko atakintu na kimwe gishasha kirimwo atari gushaka kwagiriza bamwe mu bategetsi b'u Burundi mu ntumbero yo kubashengeza muri sentare mpuza amakungu ino nkuru turaza kwigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma Akabari nonga haduce dusozerera ibiganiro twabitubafitiye muri uno mwanya mwakoze ncuti bakunze mwe mwatwumviriza yakoze Fatuma Halimasi Kalala yashikanye amajwi ahiwanyu Diane Nahazwe mari kumwe kuri mikro ndabifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu